Kamirindi Murakarama.
Ndabaramukije ndabifurize ikaze bakunzi badususuruke ku radio icyo gya America. Nakanyamuneza kenshi kubana namwe muri no gahunda y'umuziki. Dinari mwiza kuri micro. Umuziki uyu munsi twawuhariye umupfasoni. Muti ninde? Beyoncé. Uyu mukenyezi w'umunyamerika niwe twahariye dususuruke ya nyuma y'uko kwezi kwa 9 kubera ari muri bamwe rurangiranwa bavutse muri uku kwezi. Ibyo kuvuga kuri Beyoncé ni byinshi cyane. Dukundire uyu munsi tubashikirize igice cya mbere. Ubutaha tuzobaha ikindi gice. Muri kino gice cya mbere tubashikiriza ubuzima n'umuziki vya Beyoncé kuva atangura kuririmba akiri muto. Tubandanyirize ari mu mugu wakunzwe cyane witwa Destiny's Child. Igice cya kabiri tuzobashikiriza ingene Beyoncé yateye imbere aririmba wenyine. Dususuruka ariko n'umuziki turawumvisha nyinshi mu ndirimbo z'umuhanzi Beyoncé. Twagiye yitwa Beyoncé Giselle Knowles. Ni umukobwa wa Matthew Knowles yari muhinganyi z'umuziki hamwe na Celestine Antina Beyoncé yarangura umwuga wo gushona no gusokoza imishatsi. Izina Beyoncé yarikuye kuri nyina wiwe Celestine Antina Beyoncé. Umuhanzi Beyoncé yavukiye mu gisagara cya Houston muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika hari itariki zine ukwezi ku 9 mu 1981. Urubuga Wikipedia rutubwira ko Beyoncé afise na murumuna we Solange Knowles na wenyine yari umuririmbyi. Mu mashuri yiwe y'intango Beyoncé yize mu ishuri bigisha gutamba. Abigisha biwe baranamubonamwo n'impano yo kuririmba. Mu ishuri ngo harabaye ihiganwa ryo kuririmba. Muri iryo higanwa yasubiyemo indirimbo Imagine n'umuririmbyi rurangiranwa John Lennon. Beyoncé atahukana iryo higanwa. Urubuga Wikipedia rubana yitubwira ko yarafise imyaka 7 gusa guhera icyo gihe. Beyoncé yagumye yitabira amahiganwa yo kuririmba y'amashuri. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never could confront it for it, 'cause they stick up for me. If I were se afise imyaka 10 yarahuye no yindi mwigeme yitwa Kelly Rowland bompi bace baje mu yundi mugwi wari mu bigeme batandatu uyu mugwi waririmba rap ukongera ugatamba witwa ico gihe Girls Team se wa Beyonce abonyesha akajyabo bigeme yaciye aheba kazi kiwe ashira ikibanza cyo kwimenyereza kuri abo bigeme mu kibanza cyo gusokoza imisatsi cya nyina wa Beyonce. Chabandanya n'umuziki n'ubuzima bya Beyonce. Beyonce na bagenzi be barabandanije kwimenyereza hamwe na se wa Beyonce. Mu nyuma umugwi wahavuye ugigwa n'abigeme bane gusa bakaje mu biteramo byo kuririmba by'abigeme. Nyina wa Beyonce akaba ari washe n'impuzu bambara bagiye mu mahiganwa. Wigera afite imyaka 14. Beyonce na bagenzi be barahinduye izina ry'umugwi bace bawita Destiny's Child. Mu 1996 Destiny's Child bagiranira amasezerano yo gukorana n'inzu y'umuziki n'amareresi rurangiranwa Columbia Records. We'll be right back. ry'America ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bunga bunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru isa 11 n'igice no kwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaranditse Mashariki mwiza ila jitu ya Amerika ikiganiro nitususuruke uyu munsi twifuje kubashikiriza ubuzima n'indirimbo by'umuhanzi w'umunyamerika kazi Beyonce uyu muhanzi urangiranwa yavutse muri uku kwezi kw'icyenda turiko turarangiza Beyonce yasohoye indirimbo nyinshi we na bagenzi be bari mu mugwi Destiny's Child indirimbo ya mbere basohoye yitwa Killing Time isohoka mu 1997 reka tuyumvise Hoping that you're okay, waiting patiently for you to come back to me. What should I do? I don't mind the waiting, as long as there's still maybe a possibility for you to be true to me. I'll be sitting on the stairway to protect. Destiny's Child usohora urukurikirane rwabo rwa mbere urwo rukurikirane rw'indirimbo harimo indirimbo No 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 yaronse agashimwe k'indirimbo ya mbere iri mu mudiho wa R&B Soul muri uyu mwaka wa 1998 aba Destiny's Child nabo baba umugwi wa mbere uririmba R&B Soul muri uyu mwaka nyene reka ndawumvishe iyo ndirimbo No 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 ni ya Destiny's Child yarimo Beyonce
Gotta keep it real. Tell me what's going on. Tell me how you feel. Boy, I know you want me too much. I want you to come and get my love. All here for you. But you don't know what to say. When I walk up to you, baby, you seem so shy. Never had a girl like I. I can see right through you and you know you want to be mine. So get your act together, turn to run out of time. No, 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 no.
Be hypnotized by the remix that Wyclef provide. I don't care about your size. Girl, shake your thighs. All I'm trying to do in the hood is stay alive. Make a little money with Destiny Child. Thugs hear the song and dance. They go wild like Texas. They moving like No Limit soldiers. It went from a dream to the young Supreme singing girl.
Mugwi Destiny's Child warasohoye urukurikirane rugira kabiri bagwita The Writings on the Wall mu 1999 ugo rukurikirane rwaronse kenshi agashimwe bita disque de platine muri ugo rukurikirane harimo izakunzwe cyane Jumpin' Jumpin' hamwe rero na Say My Name yabageze rurangiranwa cyane indirimbo Say My Name ni nayo ndirimbo benshi bibukira ku mugwi Destiny's Child reka tuyumvirize.
Thank you.
bagenzi bacu bakunze badusura aba Destiny's Child harimo Beyoncé barasohoye mu 2021 urukurikirane rugira gatatu baguita Survivor indirimbo yitwa uko nyene Survivor idandazwa inshuro zirenga miliyoni 10 mu myaka ibiri gusa iyo ndirimbo iraronka gashimwe mu Grammy Awards. Beyoncé na Destiny Child barasohoye urundi rukurikirane rwose 8 Days of Christmas. Mu 2022 aba Destiny Child bati reka turuhuke umwe wese yiyumvire kuririmba kwiwe. Beyoncé naba Destiny Child umwanya bamaranye basohoye album zine badandaza indirimbo zabo inshuro zirenga miliyoni 60 mu myaka ishika 10 bamaranye. Beyoncé naba Destiny Child bashizwe mu kibanza c'icenda c'abaririmbyi beza hagati y'umwaka 2000 2010. Dukundire turangize kino gice cya mbere. Muri kino gice cya mbere twabayagiye ubuzima n'umuziki bya Beyoncé kuva akiri muto gushika ve mu mugwi Destiny Child aje kuririmba kwiwe. Vuba reka tugaruke n'igice cya kabiri tubayagire ubuzima n'umuziki bya Beyoncé aririmba wenyine. Mwakoze kudutega biri Radio Ijwi rya Amerika na Nelly Musa turabifuriza umunsi mwiza.